ingino 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 kwira jo inzamba
kiko kiganiro gicijyana ino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'igihugu mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Nuko muvyumvise rero nakanyakanyo bakunze ibikigano cy'inkinda kuri Radio Inzamba gateka kawe muri kumwe na Desire Atungimana kuri mikro mu bihingwa bw'ivyuma n'ijo spende w'Imana. Uno musi tubafitiye amakuru menshi cyane. Turahera mu Burundi umupira w'amaguru, tuje muri handball, basketball, dukubitire muri Afrika tubabwire ibijyanye n'inkino za Afrika za Ligue des Champions cyangwa za Coupe de la Confederation. Tugende iburayi tubabwire ikiranga minsi cy'inkino za Ligue des Champions zitangura ku munsi w'ejo, za nkino zikomeye cyane, hanyuma tubabwire ngene batsindatsindanye mu mahiganwa mu mpera y'ino ndwi. Turangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwira basketball. Mukanya sase rero tuca dutangura kwinjira mu idonito.
Abo bategura macha kubiri, abo banyuru zikigega cha leta, abo bagabana n'ibitumire, abo sabana bamenja, abo sabana bamenja.
Reka rero twivugire sport, tureke ivy'abagi biturire tubabwire yuko Interstar yanganije no mugwa les elephants kime ku kindi. Burundi Sport Dynamic itsindwa na Bujumbura City bitsindo biri ku busa. Royal FC yatsindwa na Atletico Olympique bitsindo kime ku busa. Le Message Ngozi itsinda Muzinga bitsindo biri ku busa. Vitaro yanyagiye Olympic Star bitsindo bitatu ku busa. Aigle Noir itsinda Bumamuru kime ku busa. Flambo du Centre nayo na Musonga Turukino rwari rukomeye cyane gose mu ntara ya Gitega. Imigwi yose niyo mu ntara ya Gitega ifite abakunzi benshi. Umugwi wa Musonga ati ukaba ari watahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa. Hanyuma umugwi nawo wa Kayanza United ukabanganije na Rukinzo ubusa ku bundi. Izo nkino rero haba Rukinzo haba Flambo du Centre zatsinzwe bifite icyo biko biragira ingaruka mbi cyane cyane kuri iyo mugwi y'imbere. Kuko nk'ubu unya Flambo du Centre mu kanda cya mbere ifite abata 38 inganya na Le Message Ngozi 38. Musonga timi ya gatatu 37, Rukinzo ni ya kane 36, Aigle Noir ikaba ya gatanu 35. Murumva hagati y'uwa mbere n'uwa gatanu hari amanota atatu gusa. Iri higanwa muzaba murambwira uzoritwa nazomenyekana ku munsi wa nyuma. Reka rero tuce dukubitira mu zindi nkino mu kanya tubabwire ibijyanye na handball na basketball. Muri handball rero kundwi igira 15 mugwa Golden ukaba watsinzwe bikomeye cyane mugwa Muzinga ibitsinda 57 kuri 15. Hanyuma Ambassadors itsindwa na SOS 58 kuri 23. Hama ku munsi w'Imana Galaxy ikaba yaratsinzwe na Rukinzo ibitsinda 31 kuri 22. Umugwi wa Eagles ukaba wanganije na Friends ibitsinda 38 ku bindi. Urukino rwari rukomeye cyane rw'intwari na Brothers Men. Intwari ikaba yatahukanye insinzi y'ibitsindo 34 kuri 33 vya Brothers. Murumva ko urukino rwari rukomeye cyane. Mugiye kuvyumva rero muri handball mu gisagara cya Bujumbura muri no misinjira ibitsindo byinshi bikerekana ko bagenda kurorereza inkino bataha banezerewe, naho abatsinzwe byinshi nabo nyene bagenda bashavuye. Ariko ibitsinzwe byinshi uba warushijwe koko. Ariko turavye nk'intwari na Brothers agusumbije igitsindo kimwe cyonyene utaha uvuga uti umumenyereza umuhagarikizi yatagira uko umumenyereza yatagira uko intsinzi yari yacu. Murumva utahana kango nongono. Nico gituma iyo utsinzwe byinshi ubabaragake gusumba utsinzwe basumbije kimwe cyonyene. Muri handball urumva ko 34 kuri 33 mwa musa nabanganya koko.
Abantu benshi barahindutse, abantu benshi barahindutse.
Basketball naho urunani ntibwari bwatsindwe na rimwe mu nkino zo gusubiriza. None umugwi wa Rezipo waraye uberetse yuko urunani agonyero shaka gutsindwa. Bakaba rero batsinze urunani ku manota mbere menshi 76 kuri 58. Umugwi wa Rezipo wasumbije urunani kuva mu ntango gushika urukino rurangire. Mu zindi nkino Muzinga yatsinze Jimkana amanota 77 kuri 31. Kerne itsinda Aigle Noir isanzwe atawe itsinda ku manota 102 kuri 41. Hanyuma umugwi wa Rezipo nkuko remeje kubabwira murumva watsinze urunani 76-58. Mu bigeme naho umugwi wa Legazel wirahira Gladiator mu kutsinda ku manota 58-48. Uko niko byagenze rero mu gisagara cya Bujumbura. Mukanya dukurikira muri Afrika. Inkino z'amatsinda rero zaratanguye muri Ligue des Champions ya Afrika mupira w'amaguru. Tukamenyesha uko Vita Club ya Florent Ibenge hariya mu gihugu cha Congo atacho yabonye imbere ya Simba Sport Club yo muri Tanzania, kuko Simba yabatsindiye iwabo gitsinda kimwe ku busa. Zamalek na MC RJ zanganije ubusa ku bundi. Esperance de Tunis itsinda Twenger gitsinda bibiri kuri kimwe. Tupisa Mazembe ku kibuga cyayo na yinye nikaba yanganije n'umugwi wa Beruzat. Murumva ko imigwi muri Congo itorohewe. Hanyuma Horoya yatsinze umugwi wa Petro de Luanda ibitsindo bibiri ku busa. Mamelodi Sundowns nayo urukino rwayo muri Antunga tukaza Mamelodi Sundowns ikaba urukino rwayo rutabaye. Tukaza kubabwira rero muri Coupe de la Confédération aho nyene ingene vyagenze. Tukababwira yuko harimo inkino, harimo umugwi, imigwi yo muri kano karere yabiye muri Zambia canke no mu gihugu cy'u Rwanda.
Kunyotewe mugenzi ntukine ikisa maza ziraguhe Kenya ufite ubonane yebe ziraho yebe ukoraho ibizombe bya
muri Coupe de la Confédération. Twabwira yuko umugwi wa CS Sfaxien wari mu gihugu cha Tunisia watsinze AS Kigali worohewe cyane ibitsindo bine kuri kimwe. Murumva yuko umugwi wa AS Kigali kugira ushobore kubandanya kubera izi nkino ndiko ndababwira nico bita barrage bo ntibarashika matsinda. Kugira ushobora gushika mu matsinda rero AS Kigali no kushaka gutsinda ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga hariya kuri stade Nyamirambo mu rukino rwo gusubiriza bitagenze uko uwo mugwi uzobusezerewe. Gor Mahia nayo nyene ntibizoroha kuko yatsindiwe muhira n'umugwi wa Nafsa Stars wo mu gihugu cha Zambia ibitsindo igitsindo kimwe ku busa. Platinum nayo nyene yatsindiwe muhira itsindwa n'umugwi wa Jalaf igitsindo kimwe ku busa. Hanyuma umugwi wa Galaxy Football ukaba watsinyagiriwe muhira n'umugwi wa Orlando Pirates yo mu gihugu cha Afrika y'Epfo bitatu ku busa. Nkana FC hariya muri Zambia nyene ya kinye n'umugwi wa Etihad Athletic Sport ibitsindo bibiri ku busa vya Nkana. Young Buffaloes yatsindiwe muhira n'umugwi wa Etoile du Sahel ibitsindo bibiri kuri kimwe. Umugwi wa Association Sportive de Luanda ukaba watsinzwe na Koto Sport de Galua igitsindo kimwe ku busa. Achanti Kotoko yatsindiwe muhira na SS Tife ibitsindo bibiri kuri kimwe. Enyimba nayo itsinda umugwi wa Rivers United Football Club itsinda kimwe ku busa. Stade Malien yatsinze GS Kabili itsinda bibiri kuri kimwe. Raja Casablanca itsinda Monastir igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa RC Abidjan watsinda umuhira na Pyramids itsinda bibiri ku busa. Hanyuma Al Ahli Benghazi ikaba yanganije na DCMP Imana yari muri Congo igitsindo kimwe ku kindi. Imigwi yo muri Congo rero mugiye kuraba uko ari tatu iri kwirakina. Ibiri yari kwirakina muri Ligue des Champions, Vita yaratsinzwe Mazembe iranganya, hanyuma DCMP nayo iranganya. Biraboneka ko muri Congo zino nkino z'uno mwaka zitagiye kuborohera, ariko inkino zo gusubiriza n'uburyo zizoca imanza zikerekana uko ibintu byifashe. Abari mu matsinda bobo murumva ko byoroshe, ariko DCMP kubera ariko irakinira hanze ikaronka igitsindo iwabo muri Congo ishobora kuronka intsinzi. Nuko rero byagenze izi zari inkino za barrage abazotsinda inkino zo gusubiriza baravye inkino zibiri bazoca babo bashigwa mu migwi nabo baje mu co bita ama groupe nkuko biri muri Ligue des Champions bobo bamaze gushikaye. Tuverero muri za Ligue des Champions ibu mu bihugu vya Afrika tuje muri Ligue des Champions iburaya kumunsi wejo abakunzi b'umupira w'amaguru barejeje koko, kuko inkino zihari ni inkino ziryoshe cyane. Ndababwira ko kumunsi wejo isaha zine z'ijoro hari inkino zibiri zikomeye cyane. Urukino rwa mbere zo huza umugwi wa RS Lig mu gihugu cy'Ubudagi yakira Liverpool yo mu Bwongereza. Liverpool rero ntimubone ngo nuko imerewe nabi muri championnat ishobora kwivyukiranya ugasanga muri Ligue des Champions irabikoze, kuko si kuvuga ko ifite abakinnyi babi haba namba, ahubwo muri no minsi gusa yarakenyuwe kandi higanwa mu Bwongereza nta utazi ko ari higanwa rigoye cyane. Ejo rero niho Jurgen Klopp hariya mu gihugu iwabo cy'Ubudagi kubona yasanze akomoka azaja guhura n'umugwi usanzwe ukina neza, ariko nawe nyene ufite ingorane muri higanwa muri no minsi. Reka tubabwire kurundi rukino rukomeye cyane rurindiriwe ruzohuza FC Barcelone yakira umugwi wa Paris Saint-Germain. Muri urwo rukino rero havugwa byinshi. Ubwa mbere Messi bavuga yuko ngo ashaka kujya muri Paris Saint-Germain mbere Kuman no barongo mu gwa Paris Saint-Germain wa Barcelona muri kino gihe narabifata kibanza akavuga bati uko no kumugira ko pression kirazira kuvuga ngo mukinyibaza bari wacu kandi mutaramutahukira ati byo byose nta kindi bigamije atari kugira bamutesha umutwe bamwereka ari munya Paris kandi akiri muri Barcelona ati Messi rero ibyo ntibi mu kinkokora ikindi cyerekana ko bitazaba byoroshye kuri Paris Saint-Germain muri no Messi Messi yasoye garuka mu bihe byiza byiwe abamaze Messi barabinkino barabibona ngene mu gwa Barcelona ufashije byinshi Paris Saint-Germain izokinibura abakinyi benshi Di Maria izobubura mukinyi Neymar izobubura mukinyi Verratti nabo nashaka kwatabira muri ugo rukino bakavuga ati Neymar rero ni igihombo gikomeye mu nkino za Ligue des Champions kuko mu nkino nyinshi bamaze gukina usanga kesha atarimo kubera yafise ibikondo ka byinshi ibikondo ka byiwe birarengeje ugiye kuraba bakagereranya n'amafaranga yaguzwe bakaraba n'icamare Paris Saint-Germain bavuga yuko hari abavuga ati Paris Saint-Germain arahombye kuko Neymar iyo hageze inkino zikomakomeye kenshi ntagaragara kandi yatagaragaye kenshi Paris Saint-Germain ibihomberamo reka rero turindire kuri urwo rukino rwo ku munsi weje turabe nimba Paris Saint-Germain koko n'umukocha wayo Pochettino yakinye muri Espagne kandi yamenyereje muri Espagne mu gwa Espagne wa Espanyol Barcelona ashobora kugira icyo ahinduye kubera iyo higanwa rizi kandi na mentalite yari Catalonia nawe nyana rayizi kuko yarabaye muri mugwa Barcelona apana mugwa Barcelona mu mugwi wa Catalonia aho naho yabaye umukinyi yongera akaba umumenyereza ariko mugwi we muri kino gihe ugeze mu kicaro cha kabiri na ubizi ko bazava va musaba nawe nyina kaja kukura yuri kugira ugaruka ariko Espanyol Barcelona yamenyereje kandi agakinamwo muri kino gihe iri mu bihe itoroshye na gatoya ku munsi wa gatatu rizo nkino zizobandanya FC Sevilla izokena na Dortmund Dortmund n'umugwi umeze nabi muri no minsi FC Sevilla nayo ikaba yimereye neza utoraba urundi rukino zo kwa gatatu FC Porto izoba yakira umugwi wa Juventus de Turin Juventus nko kumuza kubibona mu higanwa yaratsinzwe kuri no ndwi Atletico de Madrid ikazokina izi nkino zindi zo bita 2023 zo bakaratu zigaruka ko ari ku nkino zizoba ku munsi wowe jo wa kabiri no kwa gatatu nizo duhejeje kubashikiriza
zarahone mu kiyaga gitukura ingawatafara zazi tukutumba kwa sebuja ingawatafara ziragowe zikiriko ingawatafara
Reka tujye mu Faransa mu Faransa rero Paris Saint-Germain yatsinze Nice ibitsindo bibiri kuri kimwe hansinganya na Lens kimwe ku kindi Lyon yatsindiwe mu hano mu gwa Montpellier bibiri kuri kimwe Monaco inganya na Lorient ibitsindo bibiri ku bindi Dijon itsindirwa mu hano na Nîmes bibiri ku busa Angers yatsindiwe mu hano na Nantes bitatu kuri kimwe I Nantes yari maze kuva yari maze inkino 16 idatsinda ariko iyo nsu umenyereza mushasha Antoine Comboire baca baronka intsinzi ibitsindo bitatu kuri kimwe intsinzi iboneka cyane batsinze mu guhansha wasanze muhira akavuga ati uwo mugabo akunda guhamagarwa kugira afashe imigwi igomba ikoroke ati uwo muhu mugwi akawutangura hakiri kare ngira yufata neza kuko biraboneka yuko yaje afise ikintu kinini yaje gufasha umugwi wa Nantes warumerewe nabi cyane Strasbourg nayo yatsinze Metz bibiri kuri kimwe Rennes itsindirwa muhira na Saint Etienne ibitsindo bibiri ku busa Lille na Brest zaranganije ubusa ku bundi cyo kimwe na Marseille inganya na Bordeaux umugwa Bordeaux rero abantu batariki bavuze ati wari samaye ko kuko abakinyi ba Marseille baronse ikarita zibiri ari babiri kuva ku minota 58 murumva ko bakinyi minota ishika 30 mbera ko n'indi nyongezo batakwiye ari 9 ku 11 ariko Bordeaux birabata ku mazi kugira bashobore kubatsinda
itwa Jimmy Eto'o n'imbunda iturara ku mugono
Reka tujye mu gihugu cha Espagne mu gihugu cha Espagne tubabwire ko Celta Vigo yatsinze Elche 3 kuri 1 Grenade itsindirwa na Atletico de Madrid 2 kuri 1 umugwi wa Sevilla watsinze Huesca kimwe ku busa hanyuma Eibar inganya na Valladolid kimwe ku kindi FC Barcelona inyagira Deportivo Alaves 5 kuri 1 umugwi wa Getafe utsindirwa na Real Sociedad kimwe ku busa Real Madrid itsinda Valence 2 ku busa Levante itsindirwa na Osasuna kimwe ku busa umugwa Betis Sevilla nawe atsinze Villarreal 2 kuri 1 uno musa yeneze joro harukino za guhuza Cadix yakira umugwi wa Athletic Bilbao imigwi rero iri muri Ligue des Champions ngaho mu gihugu cha Espagne aba FC Barcelona yaba Real yaba Sevilla yaba Atletico de Madrid yose yaratsinze kuri no ndwi byerekana yuko iyi kwitegura neza ihiganwa rya Ligue des Champions
ziragowe ziragowe zikiriko
ingabo za Farao
Reka tujye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Mu Butaliyano Bologna yanganije na Benevente kimwe ku kindi. Torino inganya na Genoa ubusa ku bundi. Umugwi wa Napoli wirahira Juventus mu kwitsinda igitsindo kimwe ku busa. Spezia itsinda umugwi wa Milan witsinda bibiri ku busa. Milan itaka igikombe cya mbere kuko Inter de Milan itsinda. Inter de Milan rero ikaba yatsinze umugwi wa Lazio Roma ibitsindo bitatu kuri kimwe harimo bibiri bya Lukaku ameze neza cyane. Mbere Lukaku bimaze kuvuga ngo ko umumenyereza Pep Guardiola amwifuza mu basatirizi biwe mu gihe ashobora gutakaza Kun Aguero ati nta wundi mukinyi shaka atari ruka kugira garuke mu Bwongereza yerekana icyo ashoboye kandi muri Espagne ariko aravyerekana mu gihugu cya Butaliyani ariko aravyerekana nta wuzira ku mugwa Inter wewe uzomurekura byoroshe AS Roma nayo yanyagiye Udinese bitindo bitatu ku busa Sampdoria itsinda Fiorentina biri kuri kimwe Cagliari itsindirwa mpira na Atalanta kimwe ku busa nayo Crotone ikaba yatsindiwe na Sassuolo iwabo bitindo bibiri kuri kimwe Milan rero yaratakaje ikibanza cya mbere kuko yaratsinzwe Inter de Milan nayo iratsinda
Narahone mukiyaga gitukura Zazizukutumba kwa sebuja Ziragowe ziragowe zikiriko
Tugende mu gihugu cy'Ubudagi Las Bigizo 5 mu mitwe no mu gwa Liverpool yarayitsinze mu gwa Wolfsburg igitsinda bibitsinda bibiri kuri kimwe Dortmund yo yanganyije na Hoffenheim bibiri kubindi Leverkusen inganya na Mainz bibiri kubindi Werder Bremen inganya na Fribourg ubusa kubundi abandi banganije ni Union de Berlin na Schalke 04 ubusa kubundi Stuttgart nayo nyene yaranganyije na Hertha Berlin igitsinda kimwe ku kindi Eintracht Frankfurt itsinda Cologne ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Wolfsburg unganya na Mönchengladbach ubusa ku bundi uno munsi Bayern Munich iza gutana mu mitwe n'umugwi wa Arminia Bielefeld umugwi wa Bayern Munich rero tubabwire yuko uza gukina uno munsi kuko muri kine no gukina wari wa maze minsi utwaye igikombe cha Coupe du Monde iyo mu imigwi Coupe du Monde de club nico gituma mu gwa Bayern rero uza gukina uno munsi Ligue des Champions yoyo umva ko ari taki zirikiri kure nuko byifashe mu gihugu cy'Ubudagi uwo mugwa wa Bayern Munich na utarakina ikibanza ca mbere uracyagifise Reka tubwire mu Bwongereza ko Leicester yatsinze umugwi wa Liverpool ibitsindo bitatu kuri kimwe yorohewe cyane ibitsindo byinjira byiza cyane byiza by'abantu Liverpool bikerekana yuko atari heza muri no minsi Crystal Palace yatsindiye umuhira n'umugwi wa Burnley bitatu ku busa Man City iroroherwa cyane mu kunyagira umugwi wa Mourinho bitatu ku busa Mourinho arakenguruka avuga ati mwandushije genda murabagabo Brighton yanganije na Aston Villa ubusa ku bundi Southampton itsindirwa umuhira na Southampton bibiri kuri kimwe West Brom Albion yanganije na Manchester United ibitakaje amanota menshi ugiye kuraba ko umugwi wa Man City ubasumbye amanota 7 muri kino gihe Arsenal nayo isani yazutse kuko yatsinze umugwi wa Leeds United ibitsindo 4 kuri 2 harimo bitatu vya Pierre-Emerick Aubameyang ibitsindo bitatu rero akaba yabiruka kera cyane uwo mukinyi imbere yaruka no mu bugwayi akaba yarafashije umugwi we kubona insinzi Everton nayo yatsindiwe muhira itungwe no mugwi wa Fulham mu kutsinda ibitsindo 2 ku busa uno munsi mu Bwongereza hari inkino zibiri West Ham United yakira Sheffield United sambiri ijoro hama saa yine ijoro naho umugwi wa Chelsea ukine na Newcastle United Reka rero bakunzi ba kino kiganiro turangirize mu Bwongereza tubabwira ko umugwi wa Toronto Raptors watsindiwe muhira utsindwa na Minnesota akumanote 116-112 Oklahoma City itsinda Milwaukee 118-109 Charlotte Hornets itsindirwa muhira na San Antonio Spurs 122-110 Detroit Pistons itsinda New Orleans Pelicans amanota 133-112 Phoenix Suns itsinda Orlando Magic 119-90 Sacramento Kings muhira yaratsinzwe itsindwa na Memphis 120-110 Los Angeles Clippers itsinda Cleveland Cavaliers amanota 118-111 nayo Denver Nuggets itsinda umugwi wa Los Angeles Lakers ku manota 122-105 murumva rero ingene imigwi yanyu mukunda yigenjeje mu mpera zino ndwi haima izo nkino mu gihugu cha Leta Zunze za Amerika zikaba zibandanya uno munsi saa 7 y'ijoro Indiana Pacers ya kira Chicago Bulls kuri yo saa Washington Wizards kira na Houston Rockets New York Knicks kisa saa 7 nimeta 33 ya kira Atlanta hanyuma umugwi wa Utah Jazz saa 9 y'ijoro kina na Philadelphia Golden State Warriors saa 10 kina na Cleveland Cavaliers urukino rukomeye cyane Los Angeles Clippers kina na Miami Heat saa 10 n'urukino rwiza cyane hanyuma Sacramento Kings nayo yakire Brooklyn Nets saa 10 y'ijoro nyene nuko rero bakunzi ibiganiro byacu reka tubashimire ko muri benshi mukudukurikira dushime kandi Josephine Nduwimana mpinga bwiza y'uma Desire atunyura mwari kumwe ndabakengurutse cyane ko mudasiba gukurikira radio Inzamba agateka kawe
ukizwa muhemu kiye
ingino kwira jo Inzamba
kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.